Zambira, Zambira na.
Amakuru, makuru makuru yaranze none.
Turabara mu kijenzi cyo tibakunzi baragenza mbagatika kawe tubahikaze muri no makuru 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 yaranze inondwe turangije amakuru mugira mushikiriza na jewe Josephine Johnson Nkunzimana. Hari abasirikare b'u Burundi batari bake bajabutse uruzi rusizi baja mu gihugu cha Republika iharanira intwaro rusangi ya Congo mu ijoro ryo kuri wa kane rishyira wa gatanu. Bajabutse mu migwi itandukanye bari kumwe n'imbonerakure. Amakuru ava muri bamwe mu basirikare avuga ko bagiye gufashanya n'abandi bari basanzwe bamaze y'iminsi aho mu gihugu cha Congo. Inkuru twateguriwe na Parfait Mudasigana.
Amakuru Radio Inzamba ikora muri bamwe mu gisirikare cy'u Burundi amenyesha ko abasirikare b'u Burundi barenga 600 binjiye mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu ku butaka bw'igihugu cya Republika iharanira intwaro rusangi ya Congo. Ayo makuru nyene avuga ko batanguye kujabuka uruzi rusizi muri iri joro rya kera ryo wa kane ushira uwa gatanu. Abambere batanguye kujabuka isaha 8 z'ijoro, abanyuma bakaba bajabutse isaha 10 zibura. Abo basirikare nk'uko ayo makuru abandanya bivuga bajabukiye ku vyambo bitatu vy'uruzi rusizi. Ikompanyi ya mbere yajabukiye mu Rukoko, ya kabiri ku rya gatandatu i Buganda mu ntara ya Cibitoke, ya gatatu ijabukira ahitwa Mparambo muri komine Rugombo y'intara ya Cibitoke baciye ahitwa Karurama. Abo basirikare begeranijwe bakuwe muri Bataillon Police Militaire irongowe na Lieutenant Colonel Ildefonse Baranyikwa muri Bataillon y'ijana 12 ikambi ya Cibitoke irongowe na Lieutenant Colonel Désiré Ntihabose. Abandi bakuwe mu ikambi ya Gatumba ariyo Bataillon y'ijana 11 n'ahandi. Bamwe muri abo basirikare bakaba batanazinanye. Abasirikare bajabutse urubibe bakwiye ikambi yose kuko barenga 600. Isoko rya Radio Inzamba ryemeza ko bagiye bari kumwe n'imbonerakure zirenga 300 zakuwe mu ntara zitandatu zitandukanye. Amakuru ava mu gisirikare abandanya avuga ko bagiye gufasha abasirikare bo mu Bataillon ya 212 irongowe na Lieutenant Colonel Nyandwi yari isanzwe ifise ibirindiro Kiriba Ondes Sange na Mutarure. Ayo makuru nyene abandanya avuga ko kuwa mbere no kuwa kabiri abo basirikare batewe n'abantu bivugwa ko ari abasirikare ba Congo bari kumwe n'ingabo za Monisco. Ibiziga bavuga ko bishika 30 by'abasirikare b'u Burundi baguye muri izo ntambara byashikanywe mu Burundi mu ijoro ryo ku munsi wa kabiri buca ari kuwa gatatu n'imodokare zo mu Bataillon ya 11 y'inkoho za Rutura mu y'ijana na 12 n'amajana 212. Radio Inzamba agateka kawe twarondeye kuri telefone Colonel Floribert Biyereke avuga igisirikare cy'u Burundi kugira ngo atange umuco kuri ayo makuru atangwa n'abasirikare ariko ntitwashoboye kumuronka.
Parfait Mudasigana urakoze. Ubwoba ni bwinshi mu ikambi y'impunzi z'abarundi iri Induta mu gihugu cya Tanzania. Ni kuvaho hagize iminsi yibonekeza ihagarikwa ry'abantu mu ijoro bahagarikwa na bamwe mu bari mu ndongozi z'iyo kambi. Bamwe muri izo mpunzi bakavuga ko abariko barahagarikwa ari bamwe mu mpunzi bavanwe mu ikambi ya Mutenderi. Izo mpunzi zigasaba ko umutekano wabo wokingigwa. Ido Nido na Beni Akserakana.
Nkuko amakuru dukuraho mu ikambi ya Nduta abimenyesha, haheze iminsi yibonekeza ihagarikwa rya bamwe mu mpunzi zisanzwe ziri muri iyo kambi. Abenshi muri bo ngo nabaje bavanywe mu ikambi ya Mutenderi. Ayo makuru nyene yemeza ko bafatwa na bamwe mu bari mu nzego z'igipolisi aho Induta babifashijwemo n'abacunze iyo kambi. Bamwe mu bari mu ndongozi z'Imutenderi ngo bakaba bagize iminsi bahamagagwa agasakisaki. Bakaba babazira kudahimiriza impunzi gutaha no kuba bakorana n'imigwi igwana.
Amacuriti nk'indongozi zavuye mu Tendere baramaze gutuma ko benshi hariho nk'uwo nshimira Imana Innocent naho nyine baramutumye ko hari umumama yitwa Nahimana Consolate naho nyine baramutumye ko aho hose rero urumva ibyo tubibona ko ari muri rwa rutonde rwo gutera abantu ubwoba kumbure bate biyomore.
Izo mpunzi zigasaba amakungu ko umutekano wazo wo kubahirizwa.
Ibi byo kuzabatwara abantu mu ijoro beruteye amakenga. Turasaba amakungu arabi yadufashe tureke kwamana imitima iri hejuru twiha.
Aha mwo kwibuka ko kuri uyu wa kane abajejwe umutekano bita abasungusungu bavyutse batema ibitoke vyose vy'izo mpunzi z'abarundi barinduta udusoko duto duto izo mpunzi zahora zisumamwo tukaba natwo twarongewe kugagwa haracindwa irenga. Izo mpunzi zikaba zifise amakenga ku mutekano wazo. Radio Inzamba tukaba tutarashobora kuronka umukuru w'ikambi ya Nduta ngo tumubaze kubijanye nayo mabi impunzi zivugwa ko ziriko ziragirirwa.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho? Umviriza Radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi 3@inzamba.org.
Amakuru yaranze inundwi arabandanya. Kapitaine François Niyonkuru yarirukanwe mu gisirikare cy'u Burundi n'itegeko ry'umukuru w'igihugu, yagirizwa kugira inyifato itabereye intwazangabo. François Niyonkuru bamuzi nk'umuntu yagirizwa ivyaha vyinshi bisinzikaza kiremwa muntu, ariko igihe cyose ntiyigeze abibazwa. Uruganda rwa Radio Inzamba twashimye kugaruka kuri bimwe muvyo yagiye aravugwamo. Inkuru twateguriwe na Diane Nkurunziza.
Itegeko ry'umukuru w'igihugu giherukana mu gisirikare Kapitaine François Niyonkuru ryatewe ku mukono kwa 28 Kigarama umwaka uheze 2021. Yagirizwa kuba yaratakaje akaranga mutima k'inkwazangabo mu gisirikare cy'u Burundi. Amakuru ava mu mariba ya Radio Inzamba gateka kawe muri senare ya gisirikare amenyesha ko Kapitaine François Niyonkuru yagiriwe n'amabafatiye ku gitsina yakoreye umwe mu basirikare yararongoye aho bari mu gikorwa cyo kugarukana amahoro gugu cha Somalia. François Niyonkuru mu mwaka 2011 agifise ipete rya lieutenant yagirizwa kuba ari mu bakora ibikorwa byo gusinzikariza ubuzima abantu baba bafashwe bakaborezwa igufa bagakoregwa n'ayandi mabi mu bunywero bita sagaru koko bwari kwibarabara rya Bujumbura cy'ibitoke. Iyo ntwazangabo yaraye yirukanywe yagirizwa kandi kuba yaragize uruhara rudasanzwe mu bwicanyi bwabaye mu Gatumba itariki 18 z'ukwezi kwa cyenda ku bunywero rezami. Ubwicanyi bwahitanye abantu bashika kuri 10 barimo n'umwana w'imyaka 3. Icyo gihe François Niyonkuru yarindijwe ibohero, ariko yamazeyo igihe gito kuko yarasanzwe akorera iperereza rya gisirikare akongera akaba umwishikira nkuko yakunda kuvyivugira mu batware abatandukanye. Yaciye arekurwa asubizwa mu gisirikare nkuko amakuru dukura mu biro bikuru bya gisirikare ngo inyuma yaho bamwe mu basirikare n'abapolisi bagerageje gute mbagaza ubutegetsi bwo muhisi Petero Nkurunziza bikanka. Kapitaine François Niyonkuru yaciye arungikwa gukorera muri komine Mugamba y'intara ya Bururi, aho mu Mugamba ngo yari monogoje mu gutoteza urwaruka yagiriza ko rwagiye mu myerekano yo kuyamiriza ikiringo cya 3 cya Petero Nkurunziza. Bamwe barishwe, hari ababuzwe irengero hamwe n'abapfunzwe. Abiswe ngo bacitse ku icumu bahungira mu mahanga. Bamwe mu basirikare bavuga ko kwirukanwa kwiwe gusa no gusamaza abantu, kuko ngo nkuko nyene akunda kuvyivugira ko yishikira ngo ashobora guca ahabwa akazi mu biro vy'iperereza akabandanya gusinzikariza kiremwa muntu. Abaharanira agateka kazi na muntu nabo bavuga ko kwirukanwa mu gisirikare bidakwiye, ko ahubwo yarakwiye kurengutswa imbere y'intahe kuvyaha vyose yagirizwa harimwo ivyo yagiye arakindirwa ikibaba.
Diane Nkurunziza. Umuntu yagirizwa kuba yarabeshe umukuru w'igihugu biciye mu butumwa bwo kuri telefone yarafashwe arafungwa. Martin Minani Batazira Jacques Suleimani yituye umukuru w'igihugu avuga ko yibwe amafaranga umuriyoni n'amajana 5 bigizwe n'umukozi wo mu rwego rw'iperereza. Umuvugizi w'ubushikiranganji bw'umutekano avuga ko amatohoza yerekanye ko uyo Minani yabeshe abifashijwemo n'abandi bantu babiri harimo igisongerezi cy'umupolisi w'umugore. Hari mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kuri uyu wa 5 yerekana nabo bagirizwa icaha. Tega amatwi Pierre Nkurikiye, umuvugizi w'ubushikiranganji bw'umutekano.
Hari ubutumwa bwashikirijwe nyenshubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi bw'ikinyoma. Bwo butumwa bwashikirijwe n'uwitwa Minani Martin Batazira Jacques Suleiman yibwiriye nyenicubahiro umukuru w'igihugu yuko yibwe amafaranga ashika ku miliyoni n'inusu y'amarundi. Akavuga yuko yayibwe n'umuntu mwenegihugu wo muri Tanzania atavuze izina, ariko ngo afatanije n'umukozi w'urwego rwigendereza ngaha mu Burundi. Hacye habara amatohoza yimbitse kugira ngo ubwo butumwa bw'umwenegihugu barabe koko ivyo yavuze ari vyo, hanyuma basanze ari vyo uwo mukozi cancana umukozi wigendereza afatwe abihanigwe nkuko inkozi z'ikibi zose zigenda zirahana. Hamaze rero kuba amatohoza yimbitse, vyabonetse yuko ubutumwa yatanze cari kinyoma, ko ntiyigeze yibwa n'ifaranga na rimwe, kandi ntiyigeze na rimwe atanga amafaranga yongo aherezo mu Tanzania canke uwo mukozi we wigendereza bere ntibanazinaye abajwe cyatumye bigira gucyo akubahuka gukora ibidakogwa kubeshanya n'icyubahiro mukuru w'igihugu yishuye avuga yuko yari yabitumwe nabandi bantu babiri we wamurondeye numugabo yitwa Bigirimana Kelly uwo nawe akaba nawe nyene yari umutumwa yari yatumwe n'umufasoni w'umupolisi kazi igisongerezi yitwa Ndakengurukiye Divine asanzwe akora muri gipolisi kigira umutekano wo mu mabarabara uyu rero akaba asanzwe afitaniye ibibazo n'uwo bubakanye umushinga ntahe wiwe yitwa Boaz Mugisha akaba ariwe rero akora ngaha mu rwego rw'igendereza batanzwe bafitaniye amatati
ayajanye n'amagara y'abantu abantu bagera ku majana 5 na 78 niba abanduye umugera wa corona ku munsi mu gihugu hagati kuva ku igenekezo rya 13 Kigarama mu mwaka uheze aho habonetse abantu benshi bandura ku rugero runini cyane nayo kuva ku igenekezo rya 2030 habonetse abantu banduye umugera wa corona bangana n'igihumbi n'475 ivyo bikaba biri mu cegeranyo casohotse cerekana ingene umugera wa coronavirus wifashe mu Burundi ido nido na Trifine Kaniwabo
muri ico cegeranyo cerekana abanduye umugera wa corona hagati y'itariki 2 na 3 ku bantu bagera 175 basanganywe umugera abagera 1339 nabo mu gihugu hagati na 136 nabaje bava hanze y'igihugu muri abo 107 nabinjiranye ku mupaka wa Repubulika iharanira demokarasi ya Congo 6 baje bava Tanzania nayo abagera kuri 23 nabaciye ku kibuga c'indege ca Jumbura. Ibyo biharuro vy'abanduye umugera wa coronavirus biduga ku munsi bikaba vyerekana ko ikiza ca coronavirus kiriko kirakwira mu Burundi ku rugero ruteye ubwoba nk'uko ibiharuro biri muri ico cegeranyo bivyerekana. Muri izindwi zitatu ziheze ibitigiri vy'abanduye vyaduze ku rugero rungana n'ibice 255% nayo mu kiringo c'indwi zibiri gusa haraharuwe abantu bagera ku 10,772 mu gihugu muri bo ibice 20% bakaba babonetse mu gisagara ca Bujumbura. Mu turere twose tw'ubuvuzi uko ari 48 haribonekeje n'imiburiburi umuntu umwe afise umugera wa corona muri izo ndwi zibiri ziheze ivyo bikaba vyerekana ko ikiza ca corona kiriko kirarandagata mu gihugu. Mu bantu bapimwe umugera wa corona abagera hafi ibice 3% basanze bawufise. Ico cegeranyo kigasozera kivuga icokorwa kugira abandura ntibabandanye biyongera ari uko amakuru ajanye n'ico kiza yokwiragizwa gusumba mu banyagihugu hakabamwo no guhimiriza abanyagihugu kugira ngo bipimishe.
Ninahano rero duciye dusozera ano makuru yaranze ino ndwi turangije shimire mwese mwayateze yomi. Josephine Jotse Nkunzimana na yabashikirije ndabasezeye naho ubutaha.
Ngiyi Nzamba.
Nzamba irasamirana.
Amakuru yaranze ino ndwi.